Ngenyi muchiti bata kaki, ayo yo yo. uchasua, umwe musi uchasua, umwe musi uchabatwa, umwe musi uchabatwa, umwe musi uchajumwa, umwe musi uchajumwa.